Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa gatanu tariki ya 14 ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2018. Amakuru. Mu Rwanda radio isoko y'ubugingo ya DPR irahakana gusezerera abanyamakuru bayo umunani binyuranyije n'amategeko.
Nubwo bagiye mu nkiko, ni uburenganzira bwabuja, ni uburenganzira bw'umuntu, ntabwo wamubuza. Ubwo bafite uko bazagenda bakawengariza inkiko, bakazigana, bafite n'uko bazabisobanura, ngo natwe tuzagira uko tuzabisobanura.
Uyu ni umuyobozi wa radio isoko y'ubugingo y'itorero ADPR, Hakizimana Justin. Mu Burundi, inama nkenguzamateka igiye kureba ko amashyirahamwe mpuzamahanga akorera mu gihugu akurikiza amategeko y'abakozi mu bijyanye n'ubwoko n'ibitsina. Izi ni ingingo z'ingenzi z'amakuru yo mu biyaga bigari abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloise Bigirimana. Waramutse neza Aloise.
Waramutse Thomas, ndamutse n'abaduteze amatwi. Abarwana muri Sudani y'ubumanuko barashize umukono ku cyo bise amasezerano ya nyuma y'amahoro arangiza intambara imaze guhitana abanyagihugu baharurwa mu bihumbi amacumi, ikura mu ngo zabo abaharurwa mu mamiliyoni. Ayo masezerano yatewe ko imikono ya Addis Abeba ku murwa mukuru wa Ethiopia ku munsi wa gatatu hari umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed hamwe n'abandi bakuru b'ibihugu byo muri ako karere. Abanyagihugu ku murwa mukuru Juba bavuga ko batoshoka, bemeza ko amahoro agiye kugaruka mu gihugu cyabo. Tukwe n'umuhanuzi wa perezida Salva Kiir mu bijyanye n'umutekano yabwiye abamenyeshamakuru ejo kuwa kane ko ayo masezerano arangije ubwicanyi muri Sudani y'ubumanuko. Ariko ayo masezerano asize ibibazo bikomeye bitarumvikanywa ko harimwo ibitigiri by'amaleta hamwe n'imbibe zayo, bikazokwigwa n'abakuru b'ibihugu bigize ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri ako karere IGAD. Ibiharo by'abamaze kwicwa n'ikiza cyakorera muri Zimbabwe byaduze gushika kuri 25. Ibyo byashikirijwe na leta ejo ku munsi wa kane mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS rivuga ko icyo kiza kiriko cyandukira abantu ku murindi munini ku murwa mukuru Harare. Umushikiranganji wa magara y'abantu Obadiah Moyo avuga ko abantu 3,765 bamaze gufatwa, 25 barafa. Abategetsi babujije amakoraniro y'abantu benshi ku murwa mukuru Harare, mu gihe abakozi bo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu nabo bariko barahagarikira ibikorwa byo gufuba abafuye. Kaminuza y'igihugu cya Zimbabwe, ariyo kaminuza ya mbere mu bunini, yunguruje ku wundi munsi ibirori byo gutanga impapuro z'umutsindo byari bitekanijwe kuri uyu wa gatanu ku bw'icyo kiza cya kolera. Abandi bahagaritse ibikorwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bategekanya kwimika umukuru wabo Nelson Chamisa. Abanywanyi biwe bavuga ko yibwe amajwi mu matora ahitiye muri icyo gihugu yatsinzwe na perezida Mnangagwa. Papa Francisco ejo ku munsi wa kane yaremeye itanga imihoho y'umwepiskopi wa Ekleziya Katolika muri Leta Zunze za Amerika yagirijwe ibyaha by'ubushurashuzi. Uko gutanga imihoho k'umwepiskopi wo muri Leta ya West Virginia Michael Bransfield kwabaye igihe indongozi zo ku rwego rwo hejuru za Ekleziya Katolika muri Amerika zari mu mubonano n'umwungere mukuru Papa Francisco. Kibazo cyagaragaye cyo gushurashuza abantu muri Ekleziya mu bihugu bitari bike. Muri icyo gihe nyine abategetsi muri Shiri bari bagiye ku madiyosezi ane muri icyo gihugu ejo ku munsi wa kane gutohoza ku byaha by'ubushurashuzi ku bana bakiri bato byagirijwe abakozi ba Ekleziya, kandi byakingiwe ikibaba n'abepiskopi muri icyo gihugu. itanga imihoja Blansfield libai hae zindwi papa kuye mabanga umwepiskopi mukuru Theodore McCarrick wi Washington yagirijwe kuba yarashurashuje umwana w'umuhungu umuyabaga mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi hamwe n'abandi banyeshuri bo mu iseminari hamwe n'abapadiri bakiri bato. Hano muri Amerika igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi cyataziriwe Florence kiza ejo kwa kane cyaratanguye guhuhuta ku nkengera z'amareta ya Carolina ya ruguru n'iy'ubumanuko. Abagendereza ibirere bavuga ko icyo gihuhusi cyavuye ku rugero rwa kane kija ku rwa kabiri. Bavuga kandi ko imvura izorwa igashika kuri santimetero 101 mu bice bimwe bimwe bya Carolina ya ruguru kandi ko ishobora kuzoshikana imetero 4 kurenga uburebure bw'amazu atari make. Kajugujugu hamwe n'ibiduga birebire bimeze magabo gufasha gutabara bikenewe. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashikirije ko gukingira ubuzima arico gishizwe imbere ya byose kandi ko ibiro vyiwe vyiteguye gutanga imfashanyo yose ayo mareta abangamiwe azobakeneye. Mu gusozera umugwi w'abahoze ari abategetsi bajejwe umutekano mu gihugu bariko barasaba Perezida Donald Trump kwisubirako muri raporo aheruka gusohora kw'ibikorwa by'iterabwoba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikorwa cyane n'abimukira kuruta abandi. Ni mu rwandiko barungikiye ejo kuwa kane umushikiranganji w'ubutungane Jeff Sessions hamwe n'uwujejwe umutekano mu gihugu Kirsten Nielsen. Abategetsi 18 bakoreye igihugu ku ntwaro z'abademokrate hamwe n'abarepublikane basaba leta kutajurajuza abanyagihugu mu gusohora amaraporo y'ibinyoma.
Aloyizi Bigirimana urakoze aya yaramakuru hirya no hino ku isi. Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amakuru yo mu biyaga bigari. Mu Burundi inama nkenguzamateka ni ukuvuga Sena igiye kugenzura ko imiryango mpuzamahanga ikorera mu Burundi itanga akazi ku buryo bwubahirije amategeko mu birebana n'ubwoko n'ibitsina. Icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nkenguzamateka akaba n'umuvugizi wayo Niyongabo Aniset yabitangarije ejo mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Bujumbura. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka yarahatubereye.
Ayo mashirahamwe yigenga yo hanze organisation no gouvernementale agengwa n'itegeko rishasha rimaze umwaka n'amezi 8 n'itegeko nimero 1 akarongo ubusa rimwe cyo kwigena ifirezi ya 23 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2017 uwavugira inama nkenguzamateka yabwiye abamenyeshamakuru kuri uno wa kane icyo ritegeka ayo mashirahamwe mu bijanye n'akazi.
Mu ngingo ya 18 y'iryo tegeko mu gace ka 5 gutanga akazi muri ayo mashirahamwe itegerezwa gukorwa byisunze ingingo zanditswe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi mu byerekeye guserukirwa k'ubwoko bwose bw'abantu Burundi n'ibitsina. Kandi nkuko mubizi ingingo 148 y'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi ivuga ko mu mirimo ya leta hategerezwa guserukirwa ubwoko bwose bw'abarundi n'ibitsina abashingantahe n'abakenyezi kandi ko abahutu atana hamwe borenga ibice 60%, abatutsi nabo atana hamwe borenga ibice 40%.
Kubona rero inama nkenguzamateka y'u Burundi igiye kugenzura ko biri mu itegeko rigenga amashirahamwe biriko bira kurikizwa ibirakurirwa nibwirizwa nshingiro. Anise Niyongabo ni umuvugizi wa Sena y'u Burundi.
Kugira rero inama nkenguzamateka ikora ico gikorwa itegekwa nibwirizwa nshingiro igiye kurungika umugwi w'abakenguzamateka bagende kugendera ayo mashirahamwe kugira ngo barabe yuko ivyerekeye guserukirwa k'ubwoko bw'abarundi n'uguserukirwa kw'ibitsina bikurikizwa nk'uko vyanditswe mu ibwirizwa nshingiro nk'uko vyanditswe kandi muri iryo tegeko. Nagira nibutse ko muri iki kiringo catanguye mu mwaka w'2015 kizorangira mu mwaka yombi biri na mirongo ibiri inama ngenguzamateka iramaze gukora igikorwa nk'ico mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi mu gisirikare no mu gipolisi kandi no mu mirimo ya leta ico gikorwa kiramaze gukora kandi kirabandanya kuko kiri mu mirimo ya minsi yose inama ngenguzamateka
inama ngenguzamateka y'u Burundi ishikiriza ko iryo tegeko rigenga amashyirahamwe atari ya leta ritomora ko ritegerezwa kwisunga ayandi mategeko agenga u Burundi icigera cya mbere cy'umukuru w'inama ngenguzamateka ahakana ko iryo tegeko ritaje mu ntumbero yo guhangana n'ibihugu bimwe bimwe byo mu muryango wa Buraya biturukamwo menshi muri ayo mashyirahamwe
nagomba ubwa mbere bwo mvuge ko imigenderanire hagati ya leta y'u Burundi n'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya imigenderanire yari myiza imigenderanire si mibi hagati ya Union Européenne na leta y'u Burundi imigenderanire ni myiza ego hariho utubazo hagati y'igihugu cy'u Bubiligi na leta y'u Burundi kubera imvo zizwi kuva muri kahise kubera icyo gihugu cy'u Bubiligi aricyo cyahora gikolonije igihugu cyacu akaba mu ngorane ziri mu gihugu cyacu igihugu cy'u Bubiligi gifisemo uruhara ariko ntawovuga ko imigenderanire hagati y'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya n'u Burundi ari mibi ni myiza hanyuma byanditswe mu ibwirizwa shingiro kandi byanditswe mu ibwirizwa rigenga ayo mashyirahamwe nta kuntu bitokurikizwa kuko n'umurundi yogenda mu gihugu icyo ari cyo cyose cyo ku isi cyangwa mu gihugu cya muri ibyo bihugu byo mu bigize ubumwe bw'abanyaburaya ategerezwa gukurikiza amategeko asanga aho muri ibyo bihugu
ikindi iryo tegeko risaba ayo mashyirahamwe ni ukutinjiza amafaranga y'agaciro mu gihugu ategerezwa gucisha ayo mafaranga mu ibanki nkuru y'igihugu bakayatora abanje kuvunjwa amafaranga y'amarundi ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera bamwe mu barongoye ayo mashyirahamwe kugira bagire icyo bavuze kuri icyo cyifuzo cya Sena abitabye telefone bashimye kutagira icyo bavuze ku mvo batatomoye mwamenya ko inama nkenguzamateka bucigendera ayo mashyirahamwe ivuga ko yari yahaye ikiringa ayo mashyirahamwe kugira yubahirize ingingo ijanye no gutanga akazi yisunze ubwoko n'ibitsina icyo nacyo cyari cy'amezi atandatu ayo nayo akaba yarangiye Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
tukiri mu Burundi Agaton Rwasa umunyapolitiki usanzwe ayobora urunani rw'abigenga Amizero y'Abarundi yashinze umugambwe mushyashya FNL Amizero y'Abarundi mu kiganiro na mugenzi wacu Edi Rwema Agaton Rwasa arasobanura bimwe mu byo yifuza guhindura ishyaka rye niriramuka ryemewe n'amategeko rigakora ku mugaragaro
bishasha birahari kubera yuko politike igumi hinduka uko bukeye uko bwije uyu munsi urabye uko ibihe bimeze biragaragara yuko abarundi bakeneye politike itomoye yotuma bava mu bukene dufise abantu barenga 90% bakora misi yose igikorwa cyo kurima no korora ubwo abo bantu ugiye kurangasanga politike ijyanye n'iby'uburimyi n'ubworozi kwarurero nitomoye cyane rwose ku buryo bavuga ati byoha umwizero abakora uwo murimo ni byiza rero yuko habaho kunagura igisata cy'uburimyi n'ubworozi kugira ngo uwo muntu atunzwe n'isuka ntabe yibona ko umenga n'umuntu ari inyuma y'abandi ariko nawe amenye yuko ashobora no gutera imbere akoresheje uwo mwuga arangura misi yose n'ikindi hariho ingorane ihari niniya ngaho iwacu abantu baje ku ishure mu mutwe bafisemo yuko bazaza gusaba akazi muri leta mu gihe leta nayo atabuzi iriko irazana bushasha twebwe tuvuga tuti birakenewe yuko haba politiki itomoye yo gushyigikira abantu bashobora gushinga imigambi gutyo igisata cy'abakora ibyabo ku giti cyabo gitera imbere noneho gishobore dushobore kuruhuka ukuntu ubuzi bugwirwa mu gihugu kuko nihaje abantu igihumbi bingahe bashinga amashyirahamwe y'iwabo bazoha akazi urwaruka rutari ruke
Bwana Rwasa hari abashobora kwibaza ibyo wifuza gukora kuki mutabikora ubusanzwe uri umuntu ukomeye mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi uri vice president w'iyo nteko kuki ibyo byifuzo ufite mutabishyira mu bikorwa
uyu munsi nabyo dushobora gushyira mu bikorwa kuko umugambi utegeka ni FNDD ni ufite ibyo ushaka kurangura ubundi murundi ashaka kurangura ibyo arangura nta kibanza afite kuko unarabye n'ukuntu n'ubuzi butangwa urabona yuko bisa nuko abandi bakumirwa.
Bwana Rwasa, mwebwe muhagaze he kubijyanye n'ibiganiro bihuza abarundi? Hari benshi bavuga ngo mbere yuko amatora y'umwaka 2020 aba habanza hakabaho ubwumvikane. Tuzi ko mu byumweru bibiri bishize intumwa za Bwana Mukapa zari mu gihugu cy'u Burundi mwarabonanye, intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yari mu Burundi nawe mwarabonanye. Benshi bakomeje kuvuga ngo ibiganiro birimo gutegurwa n'umuhuza Mukapa ngo bikwiye kuba ibya nyuma, hanyuma mugatangira ibikorwa byo gutegura amatora. Muhagaze he mwebwe?
Ubuze ni kwa bibi ni kwa bibi kwa byagenze izo ntumwa zo twabonanye ni washaka turi no mu mugwi ariko icyo twababwiye ni uko by'ukuri abarundi turemera kuganira kandi turifuza yuko ibibazo byose tubirangiriza mu biganiro. Hanyuma nkuko bavuga bati ibiganiro byo bya nyuma natwe ugatubwira tuti nibabitegure neza by'ukuri bibi bya nyuma tutahuka dupfunditse ijambo
ubwo kamarampaka ku itegeko nshinga yarangiraga. Twumvishije umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza atangaza ko ataziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu mwaka 2020. Kuri mwebwe nk'umunyapolitike, nk'umuntu wagerageje guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu, ibingibi hari icyo byahinduye ku bijyanye n'ikibuga cya politike mu Burundi?
Kubitangaje icyo ni kimwe ko byoroheje ibiri ikintu kuvuga kwa politiki sindabyibaza cyane kubera yuko ihiganwa ntiryari hagati y'umuntu ariko ryari hagati y'umugambwe n'indi migambwe. Ubwo rero ihiganwa kugira ngo rigende neza ni uko ababa bahiganwa baba babikora bubahana bubahirizanya bashaka yuko ineza ari iri imbere atawitwaza ikibanza afise kugira ngo abonabuze abandi uzoba bashyizeho nk'umukandida wese. Ni uko twojya mu ntumbero yo guhiganwa abantu bagahiganisha ibyiyumviro dubikoze abantu bose bakaronka uburenganzira bwabo ntihagire umuntu n'umwe aterwa ubwoba ntihagire umuntu n'umwe aburabuzwa. Nibaza yuko byogenda neza nicyo abarundi twifuza.
Edi Rwema na Gaton Rwasa, murakoze. Noneho tujye mu Rwanda. Abanyamakuru munani ba radiyo isoko y'ubugingo y'itorero ry'abatenekosti ADPR bavuga ko birukanwe ku buryo bunyuranyije n'amategeko. Ubuyobozi bw'iyi radiyo bwo buvuga ko amasezerano mu by'ukuri bari bafitanye yarangiye. Eric Bagira Ubusa araduye inkuru.
Amasezerano yagengaga aba banyamakuru Ijwi rya Amerika ifiteho kopi afite umutwe ugira uti gukorera ubushake kuri Life Radio. Usomye amasezerano hari ahanditse icyagamije maze ugasanga impamvu yamwe twafasheho kopi igira iti gukora ikiganiro na animasiyo kuri Life Radio hadategerejwe igihembo icyo ari cyo cyose, haba ku masaha, ku munsi, ku cyumweru, ku kwezi cyangwa ku mwaka. Ni amasezerano y'amezi atandatu ashobora kuvugururwa asaba byinshi umukorera bushake kuruta umukoresha. Abavuga ko basezerewe mu buryo bunyuranije n'amategeko babwijwe rya Amerika ko bari bamaze umwaka kurenga bakorera iyi radiyo, basabye ko tubarindira umutekano birinda izindi ngaruka byabagiraho mu itorero, maze mbabaza impamvu nabo bemeye gukora icyo gihe cyose badahembwa nk'uko babivuga.
Umuntu ntagapfa guterera icyizere kandi nk'uko tuzi ko itorero abantu bubaha Imana twumvaga atari bubagera ku rwego rw'uko ashaka gukoresha umuntu ntibazamuhinde. Niyo mpamvu twagumye kwihangana tuvuga tuti ibyo ari byo byose uko tubona twatangiranye na radiyo, uko twabonaga igenda ikurikura twumvaga ko uko ubushobozi buzaboneka ariko ntibazagenda badufasha. Ikivuyemo rero ni uko nyine aho byari bigeze kandi twita ko ari heza ariho noneho duhagarikiwe.
Twararamo ubuzima bugoye cyane ko iyo twaganiraga nabo bakwerekaga ko imbere ari heza.
Abatemerewe gukomezanya n'amasezerano yo gukorera ubushake kuri Life Radio baravuga ko hanze y'amasezerano yanditse hanabayeho andi masezerano atanditse hagati yabo n'ubuyobozi bwa radiyo ko bagombaga kujya bahabwa amafaranga 2025 ya buri kwezi kuri buri umwe. Ni amafaranga yafatwa nk'agahimbaza musiki kandi ngo ayo bayabonye inshuro ebyiri gusa mu mwaka n'amezi abiri bari bamaze. Bakavuga ko nibananirwa kumvikana n'abahagarariye itorero ADPR bizaba ngombwa ko biyambaza inkiko.
Turifuza yuko ubuyobozi bw'itorero bwareba mu by'ukuri impamvu bahisemo ko twe tudakomeza, hanyuma bakatumenyera n'ibyo twagombaga tutahawe.
natwe tugomba guharanira ku burenganzira bwacu bwubahirizwa. Hari amafaranga bari batwemereye ya buri kwezi 25,000, umunyamakuru wese yagomba kujya ahabwa buri kwezi. Mu gihe tumaze dukorera mu gihe kirenga umwaka, ayo mafaranga twahawe ishuri ebyiri gusa, ubwo ayo mafaranga tugomba kuyahabwa. Ariko nanone bakagombye kuba bibuka ko hari n'ibindi bintu twakoze twagiye dukora ibiganiro, kandi ibyo biganiro ntabwo byishyuriwe, nta n'icyo badufashe kugira ngo bishobore gutambuka.
Mu kiganiro Ijwi rya Amerika yagiranye na Bwana Justin Hakizimana, umuyobozi wa Life Radio, yavuze ko nta muntu n'umwe birukanye cyangwa ngo bamuhagarike. Twamubajije impamvu bakoresheje abantu mu gihe gisaga umwaka batabahemba, maze avuga ko
abantu twakoresha cyangwa abantu dukoresha ni abakristo b'itorero basabye gukorera ubushake, bafite ubundi buzima, bazaga kabiri mu cyumweru amasaha make cyane, atari ukuvuga ngo ni abakozi bahoragaho baza buri munsi bagomba no bakorera umushahara, kuko hari bakeya dufite bahembwa, hanyuma abo ni abakorera bushake.
Ariko bafite sitati y'ubunyamakuru,
bafite iyo sitati ariko biyemeje gukorera ubushake, bafite na kontra yo gukorera ubushake.
Ikindi cyumvikana muri ibi byabaye na ADPR idahakana ni ikibazo cy'amikoro kuri iyi radiyo, kandi cyabaye nk'ikitarusangiye ku bitangazamakuru byo mu Rwanda. Ku kivuga ko aba banyamakuru hari ibyo Life Radio bagomba nk'amafaranga 300,000 kuri burumwe, Bwana Hakizimana akavuga ko byavuzwe ataratangira kuyobora radio kandi ko ntaho byanditswe mu masezerano yabagengaga.
Ayo ngayo 25,000 nari muri kontra, ni ibintu nasanze ariko bitari amasezerano, abo ni ukuvuga ngo ayo mafaranga abonetse bayabonye. Ibyo byose ni ibintu byavuzwe mbere y'uko majya ariko kontra, nasanze ibigendanye na kontra byo byose byubahirijwe, nta kibazo gihari rwose.
Bayabona ubwo ni ukuvuga iki?
Bisobanura ngo mu gihe yabonetse nibwo bagombaga kuyabona.
Kuko aba banyamakuru bajyaniye iyi radiyo mu nkiko, umuyobozi wayo yagize ati
ngize inkiko, nubwo bagiye mu nkiko ni uburenganzira bwa burya ni uburenganzira bw'umuntu, ntabwo wamubuza. Nibwo bafite uko bazagenda bakawengariza inkiko bakazigana, bafite n'uko bazabisobanura, ngo natwe tuzagira uko tuzabisobanura.
Ku banyamakuru batakiri kuri radiyo Isoko y'Ubugingo ya ADPR bagashimangira ko muri rusange bikomeje bityo nta terambere.
Ubundi umunyamakuru abagomba guteza imbere igitangazamakuru, n'itangazamakuru rigatera imbere muri urwo rwego, ariko n'umunyamakuru nawe agomba gutera imbere. Ubwo rero kuvuga ngo hatera imbere uruhande rundi rugasigara nta terambere ryaba ririmo.
Ibi byo gukorera ubushake bivugwa muri Life Radio y'itorero ADPR bishobora gutanga ishusho rusange y'uburyo imibereho ya bamwe mu bari mu mwuga w'itangazamakuru mu Rwanda ihagaze. Ubu kubona umukoresha amarana n'abakozi b'amezi ntacyo arababwira kandi abasaba kuzuza inshingano nk'abakozi si igitangaza, hari na bamwe mu banyamakuru barambirwa bakagenda badasezeye bakoresha. Ku rundi ruhande, mu maraporo ya buri mwaka asohorwa n'ubutegetsi, itangazamakuru ritera imbere umunsi ku wundi, kuko umubare w'ibitangazamakuru bikoresha amajwi n'amashusho byiyongera, ibyandika n'ibindi nicyo kimwe. Kandi ubwo rimwe na rimwe abakora ayo maraporo ni nabo batumira ibitangazamakuru mu kubafasha kumenyekanisha bimwe mu bikorwa byabo, bakongeraho batuma umunyamakuru wanyu atabashije kuhagera tuzamufasha ahagere. Icyo ni kimwe mu bigaragaza ko icyamikoro make ku itangazamakuru bakizi. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yaba ifite ikibazo, mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro. Mutwumvira kuri metero 19 na metero 22.
Kompanyi y'indege Kenya Airways yaraye ibonye uburenganzira bwo gukora ingendo i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuye i Nairobi nta handi inyuze. Umunyamakuru wacu mu murwa mukuru wa Kenya, Eloge Wirikaneza, yaduteguriye iyi nkuru.
Ku nshuro ya mbere indege y'ikompanyi ya Kenya Airways izogwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya John Kennedy i New York kuwa 28 ukwezi kw'icumi kuza. Umunsi wari witezwe rwose nk'uko bisigurwa na James Macharia, umushikiranganji wo gutwara abantu n'ibintu mu gihugu cya Kenya.
As a country, we got category 1 status in February last year. Usually we confuse.
N'igihugu twashyizwe mu cyicaro cya mbere mu kwezi kwa kabiri umwaka uheze. Harabitiranye icyicaro cy'ikibuga cy'indege cya Jomo Kenyatta n'icy'igihugu. Ni igihugu cyaronkejwe icyo cyicaro, dutegerezwa gukingira. Hanyuma hagati y'ukwindwi n'ukumunani umwaka uheze, Kenya Airways yahawe uburenganzira bwo kugira ingendo muri Amerika. Tudafise kompanyi twitirirwa nka Kenya Airways, byari kuba imfa gusa kugira icyo cyicaro. Ninde yari kutugurukana muri Amerika tutayifise? Mumwaka uheze kandi naho Amerika yatanguye intambwe ya nyuma y'ukwiga ku kibazo cyo kutwemerera. Nabwiwe ko amatohoza ya nyuma rero yatanguye mu kwa gatanu uyu mwaka yashojwe mu kwindwi. Nicyo gituma ubu byakunze ko twicara hamwe tukaganira neza ukuntu Kenya Airways izoshobora kuguruka ijya muri Amerika.
And discuss realistically that Kenya Airways could fly to the US.
Robert Frank Odeke na waseruki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kenya avuga ko ari igihe kidasanzwe mu mateka y'imigenderanire y'ibyo bihugu bibiri.
This is a very exciting day. It's an exciting day for Kenya Airways, as you've already heard, but it's an exciting day for Kenya and for the United States.
Umunezero udasanzwe kuri Kenya Airways nk'uko mwabyumvise, ariko n'umunsi w'akanyamuneza kandi kuri Kenya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki ni igihe kidasanzwe. Amerika na Kenya bifite ubushuti bw'igihe kirekire kandi bigitangaza ku myaka irenga 55 bwatanguye n'imbere y'ukwikukira. Nibyo ni hagati ya mareta ariko ni hagati y'abagwiza tunga amashira hamwe hamwe n'abanyagihugu kandi twakoreye hamwe by'ubuhinzi. Indege iguruka ija Amerika tahandi na hamwe banje guca wabaye umugambi w'igihe kinini. Twarakoze turaruha kugira ngo tubishike ko Amerika izotanga umuriyoni w'amadolari n'ibihumbi 500 yiyongera kuyahora habwa abayobozi kugira ngo bagure ibikoresho bishasha byo gucungera umutekano hamwe n'inyigisho. Ibi bizotuma ingenzi zizezwa kuguma mu mutekano. Iruhande y'uwo mutekano, Isaac Kawondo, umuyobozi w'ibibuga by'indege muri Kenya, yishimiye ko n'ingenzi ziyongera.
As KAA, we are committed to supporting Kenya Airways and to supporting our country.
Nk'ubuyobozi bw'ibibuga by'indege, turiyemeje gushyigikira Kenya Airways n'igihugu cyacu n'ukwitwararika ko dufise uruhara ku rwego mpuzamakungu. Twizeye ko igitigiri cy'ingenzi kiziyongera n'ikibuga cya Jomo Kenyatta kikunguka. Twizeye kandi ko iyi ndege iri New York izotuma abakoresha Kenya Airways baca kuri Jomo Kenyatta biyongera biboneka. Aya masezerano hagati ya Amerika na Kenya yararindiriwe imyaka 10 yose. Ubu ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cyitiriwe Jomo Kenyatta Nairobi, impinduka zimwe zimwe zimaze kwibonekeza. Parking z'imiduga zasubiwemo, hubakwa izindi nshasha zikoresha ubuhinga bwa none mbere mu bibanza bimwe bimwe. Imiduga ntiyemerewe kuhamara iminota irenga 3 ihahagaze. Roger Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubu noneho irabagezaho ijambo ry'ibanze ribabwira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta ya Amerika bijijwe iterambere ku isi USAID biheruka gutangaza uyundi mutahe w'imfashanyo yo gushigikira umugambi wapfunditswe hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Nigeria mu mwaka w'2015. Uyu mutahe mushasha w'imiliyoni 25 nuwo gukomeza intwaro nziza biciye mu gushigikira utwigoro tw'amareta y'uturere mu mugambi wa Nigeria wo guteza imbere intwaro nziza zo kumugaragaro kandi zigwanya ruswa. Ayandi madolari umuriyoni umwe n'ibice 5 azoja mu guteza imbere amagara y'abantu, ubumenyi mu ntara zimwe zimwe. Ibyo bizokogwa mu mugambi w'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gufasha mu buryo bwihuta wiswe PEPFAR. Yose hamwe amafaranga azoba angana n'imiliyoni 26 n'ibice 5 azoba yiyongerejwe ku mfashanyo Amerika yari isanzwe yarahaye icyo gihugu. Amafaranga yose hamwe Amerika yashize mu kigega cyo gufashisha igihugu cya Nigeria mu kiringo cy'imyaka 5 angana n'umuriyaridi umwe n'igice kimwe. USAID iriko kandi ikorana na Leta ya Nigeria n'abashikiranganji b'intara bajijwe amagara y'abantu kugira bashinga umugambi wo gukomeza urwego rw'ubuvuzi. Ni mu ntumbero yo gushinga umugambi mushasha ushikira bose utunganijwe neza kandi uri mu gihugu cyose. USAID irakorana n'ubushikiranganji bwa Nigeria bujejwe ikigega cya Leta, imigambi, amagara y'abantu, uburimyi, amasoko ntanga nguvu, ubumenyi hamwe n'amareta y'uturere kugira bashireho amasezerano yo gufasha bazokorera ko kugeza mu mwaka w'2020. Amerika ibona ko Nigeria nk'igihugu cya mbere muri Afrika gifise abanyagihugu benshi kurusha ibindi kandi gifise ubutunzi bunini, gifise ubutwari bukomeye kuri kazoza ka Afrika. Ibyo byavuzwe na Aaron Halloran, umuyobozi mfatakibanza w'ibiro bya USAID muri Nigeria. Avuga kandi ko USAID yiteguriye gukorana na Leta kimwe n'abanyagihugu ba Nigeria mu kugerageza gukemura ibibazo by'iterambere icyo gihugu gifise.
Iri ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya gouvernement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshuti mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birakomeza. Mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.